Hii ni Radio Hijwi ya Amerika. Radio Hijwi ya Amerika isamyanira i Washington DC mu kirundi mu kinyarwanda miliyoni z'anshu kimwe se duteramanye muri kumwe na Frederic Nkundikije Murundi twumvikane ya ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda turi kuri FM 104.3 Hijwi ya Amerika. Ikaze makuru yacu yo kuri saha I Nairobi muri Kenya harakoraniye ibiganiro byo ku nshuro ya gatatu ku kibazo cy'umutekano muke uri mu buseruko bwa Republika ya Demokrasi ya Kongo.
Na nyinyi mjue hakuna mwingine ana huo uwezo wa kuleta amani ya kudumu isipokuwa nyinyi wenyewe. Yetu ni kuwasaidia, yetu ni kuwashika mkono, yetu ni kuwaombea, lakini jukumu kubwa itakuwa nyinyi wenyewe kama Wakongo.
Uyo ni Uhuru Kenyatta muhuza muri Republika ya Demokrasia ya Kongo avuga ko atabandi bantu bafise ubushobozi bwo kugarukana amahoro arama atari abanyekongo ubwabo. Rwanda rwifatanije n'isi mu gikorwa cy'iminsi 16 kigenewe kurwanya ihohoterwa rikorerwa abagore n'abakobwa. Inkino z'igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru ziri ko zibera muri Qatar zigeze ku munsi ugira 9. Aya makuru hamwe n'ayandi twateguriye ntihagira umuja ni mukanya. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyatanguriye muri Kamerune, aho abajejwe gutabara imbabare babandanya ibikorwa inyuma isenyuka ry'umusozi waguye ku bantu rigahitana abashika kuri 14. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Yana Itangishaka.
Ubutaka n'amabuye y'umusozi byasenyukiye ku bantu ejo ku mugoroba w'umunsi w'Imana, aho abantu amajana n'amajana bo mu karere k'uburengero bw'igihugu bari baje ku maziko y'abantu bitabye Imana mu kwezi guheze. Iryo senyagurika ry'umusozi ryarongeye rikomeretsa abantu batari bake. Abajeje gutabara imbabare bavuga ko bakeka kuba hariho abantu ubutaka bwaguye ko bataratogwa. Abanyagihugu baragandaye bakaba kandi bifatanyije n'abajeje gutabara imbabare mu kurondera abantu bakizimiriye muri iryo sanganya. Mu bari bahari Rosette Ngumfak avuga ko yabonye ubutaka busenyagurika bugwa ku bantu benshi harimo n'abahungu biyo babiri. Abandi bavuga ko imbere y'uko ubwo butaka busenyagurika bari bahejeje gusengera abantu bitavye Imana hageze umwanya w'urubanza rwo gukaraba, aho bari ko basangira ibinyobwa n'imfungurwa. Ubushikiranganje bujejwe inyubakwa busaba abanyagihugu baba muri ako karere bavuga ko n'ubu kakibangamiye ubuzima bw'abahaba kuhava byihuta bitagenze uko bakabakura ku nguvu.
Urakoze Oriana. Leta y'Ubushinwa yafashe ingingo zo gukomeza umutekano kugira ngo ihangane n'imyirekano y'akataraboneka imaze iminsi. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirinde.
Imyigaragambyo yatangiye kuwa gatanu ushize mu mijyi itandukanye no muri za kaminuza, itewe n'uko abaturage barambiwe guma mu rugo imaze imyaka 3. Bavuga ko imaze kubazengereza mu rwego rw'ubwisanzure bwabo n'imibereho yabo muri rusange. Ku buryo bw'agatangaza barasaba President Xi Jinping kwegura. Uyu munsi polisi yazindutse ihagarika abantu mu mihanda ikabasaka, cyane cyane mu murwa mukuru Beijing no mu mujyi wa Shanghai. By'umwihariko yashakaga kumenya abafite ikoranabuhanga ryihariye ryitwa VPN n'irya Telegram. Ubusanzwe zirabujijwe mu Bushinwa, ariko abaturage barazikoresheje cyane kugira ngo batumaneho mu myigaragambyo kandi bahanahane n'amakuru yayo. Kugeza ubu kandi umubare w'abantu batawe muri yombi nturamenyekana. Ku rundi ruhande, imyigaragambyo yatumye nyamara leta itangira kudohora ingamba zo gukumira COVID-19. Nk'i Beijing, guverinoma yatangaje ko itazongera kuzitira karitsiye zibonetsemo virusi. I Guangzhou mu majyepfo y'igihugu abaturage ntibazongera gupimwa bya hato na hato. Naho mu mujyi wa Urumqi, umurwa mukuru w'intara ya Xinjiang mu majyaruguru, amasoko, amangazini na za bisi zitwara abantu bizatangira gufungura buhoro buhoro muri iki cyumweru.
Barakoze bagenzi bacu Thomas Kamirindi na Oriana Itangishaka badushikirije amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika isamyanira i Washington DC mu kirundi na mu kinyarwanda. Mukanya amakuru yo mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini. I Nairobi muri Kenya harakoraniye ibiganiro byo kunshuro igira gatatu ku kibazo cy'umutekano muke uri mu seruko bwa Republika ya Demokrasi ya Kongo. Muhuza Uhuru Kenyatta yabwiye abanyekongo ko bategerezwa gutahura ko ari bo bategerezwa gukora umuti gutora umuti ibibazo byabo abandi bose baza kubafasha gusa. Muri ibi biganiro bizomara iminsi itandatu bikitabirwa n'imirwi y'abarwanya ubutegetsi irenga 40 abatari bake bavuganye n'ijwi ry'Amerika kuri uyu munsi wa mbere ntibari bwashike muri Kenya. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika Eloge Willy Kaneza.
Abana majana biri nibo bitezwe kuba muri ino biganiro bizomara iminsi itandatu nkuko byatangajwe n'umukuru w'igihugu cya Congo Felix Tshisekedi. Ku murwa mukuru wa Kenya Nairobi, ibiganiro byo ku nshuro ya gatatu byatanguye hari Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi, uwa Kenya William Ruto, umuhuza wa matati ya Congo Uhuru Kenyatta n'abandi abanyacubahiro w'umuryango wa Afurika y'ubuseruko barimo umunyamabanga mukuru wabo. Congo yaserukiwe n'umushikiranganji w'imigenderanire n'andi makungu Christophe Rutundura. Hari n'intumwa za ONU n'umwe bwa Afurika n'andi mashyirahamwe mpuzamakungu. Abandi bakuru b'ibihugu harimo wa Congo, Rwanda na Uganda babikurikiraniye ku buhinga ngurukana bumenyi. Abafashe amajambo bose basavye impande zijamiranye kumvikana imihari y'inyeshamba bayihamagarira gushyira hasi ibirwanisho. Uhuru Kenyatta yavuze asa n'ubukarira abakongomani abibutsa ku muti w'ingorane ariwo babwirizwa kuwitorera ubwabo bwa minwe.
Ya kwamba amani ipatikane haitapatikana kutoka wengine.
Amahoro kugira aboneke bizova kuri mwebwe ubwanyu ntazova hande. Mubwirizwa kwiyumvisha ko igihugu ari cyanyu kandi mugishakira amahoro mukarondera amasuka n'ibikoresho byo kubaka. Mumenye neza ko ubutunzi bwa Kongo ari ubwo kubafasha atari gutuma mwama musesa amaraso hagati yanyu. Mubimenye mubimenyere nta wundi afise ubushobozi bwo kuzana amahoro arama atari mwebwe nyene. Twe turaha kubashigikira gusa kubafata ukuboko no kubasengera. Mugabe uruhara rukomeye n'ubwanyu mwe ebwe nk'abakongomani.
Perezida Paul Kagame w'u Rwanda adasiba kwagirizwa na mugenzi we wa Congo kuba igihugu ciwe gishikiye mu muhari wa M23 umaze igihe wigarurira duce tutari duke mu ntara ya Kivu y'Uburaruko. Uko arwa avuga ni kwa vyuka avuga nyirabayazana n'ubudashira amasezerano mu ngiro.
The primary reason for this persistent crisis is the failure to implement the many agreements that have been reached.
Imvo nyamukuru y'izi ndyane zidahera no kunanirwa kubahiriza amasezerano yashyizwe ko ku nzego n'ibihe bitandukanye mu myaka iheze. Ndizera ntakekeranya ko kuri inshuro utu twigoro tuzozana umusaruro.
Yugurura ibiganiro akaba ari nawe yafashe ijambo bwa nyuma. Perezida Evariste Ndayishimiye asanzwe ari watwara umuryango wa YASE muri kino gihe yabwiye abakongomani ko bishoboka ko biyunga bakabona amahoro. Yabaye akarorero ku masezerano ya Arusha yo mu 2002 aho igihugu ciwe casubiranye umwizero.
Mu Burundi hari imigwi igwana igera kuri 10. Twari dufise imigambwe 17 itumvikana, ariko akarere kamaze guhaguruka. Abarundi baricaye hamwe baca basubira kuronka amahoro. Rabu uyu munsi abasirikare b'u Burundi baja gufasha ibindi bihugu kugarukana amahoro. Nimwihebure, nimwemera kugandira ataburyajya muzoronka amahoro.
Felix Tshisekedi wa Congo nawe yavuze ko akaryo kadasanzwe kuba habaye ibiganiro. Yasavye abavyitabiriye kutayifisha ubusa.
Ici et maintenant, nous devons agir avec rapidité et synergie pour sortir les provinces de l'Ituri.
Vuba bwango tubwirizwa gukorera hamwe twihuse kugira dukize intara za Ituri, Manyema, Kivu y'Uburaruko n'Ubumanuko na Tanganyika. Icyo ngereranya no kwibira mu mazi. Dutegerezwa kunumya uwamo w'ibigwanisho kugira duhe amahirwe icifuzo cacu rusangi cyo kubaka igihugu cacu.
Umuhari M23 ntiwitavye kandi ntiwatumiwe muri bino biganiro nk'uko umuvugizi wawo munyarugero Karemera Canisius yavyemereye ijwi ry'Amerika.
Ubundi mu itangazo duherutse gushyira ahagaragara twasabaga umuhuza ko natwe yadutumira akatwakira kugira ngo tumubwire ibyiyumviro byacu n'ibitekerezo byacu ku bijyanye n'izi ntambara zibera mu burasirazuba bw'igihugu cyacu. Hanyuma rero ababashije gutumirwa bakabagiyemo, ndagira ngo imyanzuro izanavamo izabireba abatumiwe n'abagiye muri ibyo biganiro, naho twebwe ubwo tuzategereza ubutumire bwacu. Kubyerekeye icyo twasaba umuhuza, nta kirenze icyo ngicyo, n'ubundi ni ukumusaba ko turacyakomeje gusaba ko natwe yadutega amatwi akumva ibibazo byacu n'impamvu zacu zigasobanuka. Ibyo guhagarika imirwano twayihagaritse itangazo ry'abakuru b'igihugu bakimara kurisinya i Rwanda twahise turishyira mu bikorwa, ahubwo icyo dukomeza gusaba ni ukugira ngo na guverinoma ya Kinshasa nayo yubahirize ibyasabwe kugira ngo nayo ireke ubushotoranyi bityo dutegereze umwanzuro w'abahuza.
Umariam Ventura uvuga ko zubahiza ibyavuye mu bonano w'i Rwanda muri Angola mu ndwiheze mugabo ugabisha ko buri gihe uzosotorwa cyangwa ukabona abanyagihugu bicwa atakizobuza kusubira kwatsa umuriro. Mu gihe imihari nyeshamba irenga 40 yariyo yitezwe muri bino biganiro by'iminsi 6 abaserukiye amashyirahamwe yigenga n'imirwi itwaje ibirwanisho muri Kivu y'Ubumanuko ntibageze Nairobi kuri uwa mbere. Batubwiye ko acugaranye Wigoma ku murwa mukuru wa Kivu y'Uburaruko kumva batazi. Banse ubwira ikindi badutangariza. Bari bavuye mu karere kabo ku munsi wa gatanu w'indwi iheze. Eloge uri ka neza, Ijwi rya Amerika.
Mu Rwanda abagore bakora imirimo itandukanye ibateza imbere bavuga ko kutazira kuvyo abagabo babaha byatumye ihoterwa bari basanzwe bakorerwa rigabanuka babivuga mu gihe u Rwanda wifatanije n'isi mu gikorwa cy'iminsi 16 gifise umugambi wo kurwanya ihoterwa rikorerwa abagore n'abakobwa. N'inkuru yo mu menshi makuru y'Ijwi rya Amerika Asumta Kaboyi ari i Kigali mu Rwanda.
Kuva tariki 25 z'ukwezi kwa 11 kuzagera tariki ya 10 z'ukwezi gutaha, u Rwanda rwatangiye ubukangurambaga bw'iminsi 16 bugamije kurwanya ihohoterwa rikorerwa abagore n'abakobwa. Bamwe mu bagore bavuganye n'Ijwi rya Amerika bakomoka mu ntara y'Iburasirazuba bavuga ko bamenye ibanga ryo guhagarika amakimbirane yabaga mu miryango yabo.
Urabona twebwe tugendana amafaranga ntabwo tukibasabiriza ngo twebwe dutere induru umunya amavuta byose turabyibaza tukanabyisubiza babona bari kumeza barya. Nyamba tutaje kubitwa ngambe.
Kigiye nta ukiri kubaza umugabo ngo mpumunye mpama guta misabune. Ibyo ntibikibaho rwose.
Nta mugabo ugikubita. Buriya byose byapfiraga mu gutesha umuntu umutwe umusaba buri kimwe cyose. Umva nkanje aje ari nta kintu nabaza umugabo.
Uhatwa bakecuru ubu turi mu kiciro cy'ambere. Badushyize muri VUP y'igihe kigeze baraduhemba utwo dufaranga nk'ubu n'abanayahembwe. Hano mu isoko akabona ndatuye mu rugo turariye.
Madamu Saverine Uwimana uyobora umuryango utegamiye kuri leta wita ku mibereho y'abagore bo mu cyaro yemeza ko amakimbirane menshi basanga mu miryango ashingiye ku bukene.
Basanga amakimbirane ashingiye ku mitungo, ariko cyane cyane iyo mitungo ikaba ishingiye ku mikoro make. Aha handi mu Kinyarwanda bavuga ko n'abasangiye usabitana ibisambo. Ubona iyo wa mugore uhora muri twa turimo two mu rugo adafite icyo yinjiza, wa mugabo wakoze wagize icyo yinjiza, akenshi usanga icyo yinjije akigira icyo wenyine, ku buryo wa mugore nawe yashaka kugira icyo asaba. Icyo gihe umugabo akumva ko umugore nta gaciro afite kuko na ya mirimo ahora akora yo mu rugo atayiha agaciro.
Uwimana agaragaza ko kubonera umugore umurimo umuzanira inyungu ari imwe mu ngamba zakemura burundu amakimbirane akunze kugaragara mu muryango.
Kugira ngo rero nayo makimbirane ashingiye no kugusaba no kumva ateze barampa agabanyuke, nuko na wa mugore yabasha kubona umwanya wo kwitabira ya mirimo ibyara inyungu. Niba ajya no mu buhinzi agahinga bwabo agakora bwa buhinzi busagura atari uguhingira gusa ibyo guteka, byaba binashobotse akinjira aho yakorera amafaranga kugira ngo nawe abe yagira ikindi agura yakwigurira cyangwa yagura mu rugo. Kubera ko mu by'ukuri usanga ubukene ari indiri y'amakimbirane.
Urundi rw'abagabo nabo bashimangira ko iyo bafatanije n'abagore babo mu kubonera ibitunga umuryango bizana amahoro.
Abagabo barabibonye yuko umugore yakora akamuha ubwo burenganzira bwo gukora nk'uko bikwiriye, amakimbirane yagabanutse. Biranagabanuka cyane kuko iyo umugore ateye imbere niwe amenya n'umuryango cyane, usanga n'abana bitaho cyane gusumbya umugabo.
Nta mugore ugisaba umugabo. Hari nubwo ajya muri cyo ajya kubona ko banazanye n'akabido karindwi k'igikoma mu kingwe.
Kugeza mu Rwanda hakunze kugaragara amoko anyuranye y'ihoterwa rikorerwa abari n'abategarugori, ariko afata umwanya wa hafi nashingiye ku gitsina, gukubita uwo mwashakanye ndetse no guhoza undi ku nkeke. Ibi byasohowe mu mbonerahamwe yakozwe na Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango. Mu minsi 16 yahariwe kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina harakorwa ibikorwa byo kwigisha abaturage uko bakwirinda ihohoterwa n'uko barikorewe batinyuka bakajya barigaragaza. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka igira iti: dufatanye twubaka umuryango uzira ihohoterwa. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ah. nuko muvyumvise ubundi cyagihe cyo kwashiriza makuru yerekeye inkino z'igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru ziriko zibera i Qatar turi kumwe na mugenzi wacu Fidele Niyongabo yakurikiranye izo nkuru Fidele mu majambo make amakipe ariko agenda gute inkino ziriko zigenda gute cyane cyane ushimikiye ku makipe yo muri Afrika
ego bakoze Frederic namwe bakomeje gutega amatwi igikombe rero nkuko twari bakigeze ku munsi w'icyenda mu nkino zabaye no munsi wa mbere mu rukino rwa mbere Cameroon yanganije na Senegal 3-3 mu rukino rwakurikiye rwahuje Korea y'Epfo na Ghana Ghana yatsinze 3-2 muri uyu mwanya tuvuga na Brazil iri kirakina n'Ubuswisi ku munota wa 15 mu gice cya mbere cy'urukino bikiri ubusa ku bundi tubwiye ku nkino umunsi w'Imana no kuvuga ejo Costa Rica yatsinze Ubuyapani igitsindo ku busa Espanye n'Ubudage byaranganije igitsindo ku kindi mu gihe Maroc yatsinze Ububiligi ibitsindo bibiri ku busa Croatia nayo itsinda Canada ibitsindo bine ku kimwe muri rusange imigwi yo muri Afurika iracyafite umuntu yovuga muri rusange amahirwe ushobora kuva mu migwi irimo ikunguruza muri se cy'umunani akigeza tuzova kubwira izo yabyifashemo mu nkino za nyuma zo mu migwi ekipe arimo turabona na Senegal iri mu mugwi A atatu Tunisia mu mugwi B n'inota rimwe Maroc ifitanira afite amahirwe mu mugwi F mu mugwi Cameroon ifite inota rimwe kana nayo
ise anota atatu ego me Fidele mu masahari mbere ubandanye kwikirana izo nkino turagutera kamo kandi urakoze cyane
nakoze
tubibutse nshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviza iradio nk'ijwi ry'Amerika mu Burundi kuva ku wa kane mu bihirangiye haratunganijwe inama rukokoma ya gatatu igenewe kwiga ibibazo biri umwuga w'itangazamakuru n'uburyo byotorerwa inyishu iyo nama yahuje amenyeshamakuru abayatanga hamwe n'inzego z'ubuyobozi yarihweje uburyo bwo gutangaza amakuru hakoreshejwe uhinga urukaramubanyi bumenyi hamwe na bimwe mu bitagenze neza muri uyo mwuga nuko byotorerwa umuti ni inkuru y'ijwi y'Amerika yatiwe ifashije abanywanyi ba Burundi tugiye kwisomerwa na Thierive Ndayishimiye.
Iyo nama yari yatumiwemo abavugizi b'inzego zitandukanye za leta abarongoye amashyirahamwe yigenga ibimenyeshamakuru n'abamenyeshamakuru abo mu rwego rwa leta rukurikirana ibivugwa mu bimenyeshamakuru n'abafizi ico baterera muri ico gisata inama ikaba yuguruwe n'icegera c'umukuru w'igihugu Bazombanza Prosper ubushikiranganje bujeje kumenyeshamakuru mu Burundi n'urwego rwa leta rukurikirana ibivugwa mu bimenyeshamakuru baratunganije inama rukokoma y'abavugizi b'inzego gozitandukanye abarongo ya mashirahamwe yigenga babura matari binara abamenyesha makuru n'abarongo y'ibimenyesha makuru mu iseminari inkuru y'igitega icatumye hategugu yo nama rukoko migira gatatu n'ukurabira hamwe aho bagejeje gushira mu ngiro ibyo abamenyesha makuru n'abavugizi bari bishinze kurangura mu nama yaheruka mu mwaka w'2011 nubwo bihora bishika ntibakurane neza mu mwuga wo kumenyesha makuru abavugizi b'inzego n'abamenyesha makuru bagwana munda bakaganira nk'abazinanye neza nubwo batabicaritse hamwe mu buriro canke mu karuhuko niho wasanga ubukeneye uwundi amwegera bakayaga nk'abavandimwe canke akamusaba inkuru ijanye niyo nama rukokoma kandi akayironka mu ijambo yashikirije Claude Bocu yaserukiye abafasha mu iterambere ry'umwuga wo kumenyesha amakuru arashima ku Burundi bwateye intambwe mu kubahiriza uwo mwuga.
Il est réjouissant d'observer que le Burundi a gagné 40 positions.
Birahimbaye kubona Burundi bwarungutse ibanza 40 ku isi mu kubahiriza no guteza imbere umwuga wo kumenyesha makuru muri no myaka 2 iheze. Uko icegeranyo cha Reporters Sans Frontières kivyerekana ubwigenge bwo kumenyesha makuru ni ikintu gihambaye cyane. Icyo gituma nshimye gukeza abamenyesha makuru batari bake babandanya gukora umwuga wabo neza nubwo bagirwa ko iterabwoba canke bagahatwa gukora ibihushanye n'ukuri, abandi ugasanga babandanya gukorana umwete kandi agashara kadashimishije. Amenyesha makuru ubumenyi ari koko ikizotuma bagumana ubwigenge mu mwuga wabo no gukorana karangamutima, niko kazotuma baronka amakuru menshi y'ukuri kandi atawegamiye yemeye mu Burundi no mu makungu.
Sur la marche du monde et sur celle du Burundi.
Claude Botrou arashigikiye kandi kw'intwaro rusange inyayo idashoboka mu gihe ibimenyesha makuru atabwigenge bukwiye biba bifise. Serge Banyimbe nawe yaserukiye ishirahamwe mpuzamakungu gitaha imico indero n'ubumenyi ku isi UNESCO, yagarutse ku civugo c'iyo nama rukokoma.
Les travaux de cette troisième édition des États généraux.
Ibikorwa vy'inama rukokomegira gatatu vyatunganijwe ku civugo cashizwe imbere n'umukuru w'igihugu c'u Burundi ati imenyesha makuru ni karahara mu Ruganda ntibacura. Ico civugo kiragaragaza akamaro ko gutanga makuru y'ukuri agirira akamaro kanini abarundi. Ayo makuru afitiye akamaro kanini abarimyi, aborozi, abafata ingingo, abanyamitahe kandi akabafasha gufata ingingo zibereye. Amakuru rero ategerezwa kuboneka agakingirwa uko yatohojwe.
Du peuple au du public au Burundi.
Nahimana Vestine arongoye urwego rwa leta rugenzura ibimenyesha makuru na wati inama rukokoma itunganijwe nyuma y'imyaka 10 ibakaje ko kwisuzuma ahabaye intege nke hamenyekane aho byagenze neza naho nyene hamenyekane. Umushikiranganje wo kumenyesha makuru Leocadinda Chayisaba mu ijambo ryiwe agaragaza icizere ko iyo nama rukokoma izotuma umwe wese atahura uruhare afise. Iyi nama rukokoma igira gatatu ikoranije abafise ico baterera mu kumenyesha makuru, izokwiga ingorane ziri mu mwuga wo kumenyesha makuru, yege kugene zotorerwa umuti, abamenyesha makuru n'abatanga amakuru bamenye kandi bakore ico bajejwe, bakore bisunze amategeko n'akarangamutima. Hazokwigwa kandi ibijanye no kumenyesha makuru ku buhinga ngurukanabumenyi n'ukugene yogenzurwa. Mu kugurura iyo nama rukokoma itegera c'umukuru w'igihugu nawe yagarutse ku bituma mu maradiyo hakogwa amakosa.
Entre 2011 et 2022 nul n'est besoin.
Nta numwe atazi ko kuva mwaka wa 2011 gushika muri 2022 hari byinshi byahindutse mu gisata cyo kumenyesha makuru. Amaradiyo n'ibimenyesha makuru byavutse ari byinshi kandi ataburyo bukwiye zifise, niko guha akazi rero abashomeri batabifitiye ubumenyi n'akarangamutima. Iyo niyo yabaye intango yo gutakaza akarangamutima n'ubumenyi mu mwuga wo kumenyesha makuru.
Ikindi cazanya gatoti mu mwuga wo kumenyesha makuru n'ibimenyesha makuru bikorera ku buhinga ngurukanabumenyi kandi bidashobora kugenzurwa. Hari kandi n'ibimenyesha makuru byahubye bija muri politike kandi atari yo ntumbero yabyo. Iyi nama rukokoma rero nibakajyo ko kwisuzuma. Icegera c'umukuru w'igihugu aremera ko kuva muri 2015 hari byinshi byahindutse kandi leta irabishima.
Le gouvernement du Burundi reconnaît le travail effectué par les médias.
Leta y'u Burundi irashima ibikorwa by'ibimenyesha makuru n'abamenyesha makuru bamwe bamwe bakora ijoro n'umutaga kugira bashikirize Abarundi makuru yuzuye abafasha gufata ingingo nziza igana iterambere. Leta y'u Burundi irashimira kandi ibikorwa by'abamenyesha makuru mu gihe cyo kwemeza ibwirizwa shingiro muri 2018 no mu matora yo mu 2020 no mu gufasha kurwanya ikiza cya coronavirus.
Ico nico gituma leta ishigikira ibimenyesha makuru gushiraho ikigega kijejo kubifata mu mugongo, igafungura abamenyesha makuru bari bafunzwe, igatera kama bahunze ngo bagaruke bubake igihugu cabo. Abavugizi b'inzego zitandukanye z'igihugu nabo basabwa kudashira imbere kwiyamamaza bagatanga amakuru y'ibyaranguwe ntibahayagize imigambi. Ariko iyo nama itunganijwe mu gihe abamenyesha makuru bidoga ko abavugizi canke abo mu ntwaro babagore iyo babasabye makuru. Jano Weni Manirakiza akoreye ikinyamakuru Iwacu mu ntara zo hagati no mu buseruko bw'u Burundi ati kutwima makuru nibyo twamamwo.
Ivyo vyama vyatubaye ko na cyane cyane twebwe usanga dukorera ibinyamakuru canke amaradio yigenga. Icyo kibazo turakigira cyane cyane aho ugenda nko kurondera nk'umutegetsi kanaka kugira ngo inkuru yiwawe ikire inguvu cyane cyane nk'ingorano usanga zabaye mu mihana ukamuvuga uti umutegetsi rekanda mazi cyo babizi ko yumvise gukora mu radio yigenga cyangwa mu kinyamakuru cigenga ahe naha kwakira nabi nabi cyangwa ukanamubura gose ahandi naho ugasanga n'umuntu nyagihugu asanzwe yumvise ko uri muri ayo maradio cyangwa ikinyamakuru kitegamiye leta nk'iyi nka radio televiziyo nationale cyangwa izindi bavuga ati izizi ziratwegamiye ugasanga uwo muntu arafise ubwoba bw'uko akubwira kwishura icyo mubajije akabanza kugira amakenga ati mava nkurikirwa cyangwa ntibirekuwe cyane cyane twe ho batubwira ngo mubwo ngo muremewe.
Nabatanga inkuru ngo baragira ubwoba iyo basabwe inkuru kuva muri 2015 bivuye ku byabaye hakagira abagerageza gutembagaza ubutegetsi. Prosper Hakizimana akorera radio Umuco y'Ingozi nawe nyene ati hamwe biroroha ahandi bikagorana.
Byoroha ryari? Byoroha iyo uyo muntu uri kurarondera yuko amaye ayo makuru ari umuntu mwari musanzwe muzinanye ari umuntu canke asanzwe abamenyereye. Ariko iyo ari umuntu tuvuge wakure ujeje intwaro adasanzwe yegereye Iwacu Ingozi hajya mu gisagara aho dukorera, icyo gihe ntibyoroha kuko hari nk'igihe byigeze gushika ugasanga nakavuga ati je wamenyesha makuru kanaka we sindakuzi sinzi n'icyo kinyimenyesha makuru korera yuko coba ari cyo icyo gihe inkuru ugaca ugenda uyibuze uko.
Ngo hari n'abajejwe intwaro bishura abamenyesha makuru kuri telefone ko bazobaha inkuru imbona nk'ubone. Ibyo navyo bituma hari inkuru baheba kubera amaradiyo amwe amwe atabujya afise canke zigacegwa kuko bisaba umwanya wo kuja kuvugisha urondera kw'inkuru. Manariyo Renine akorera Remai FM bo yahisemo kuronderera inkuru ahandi kuko abavugizi bamugora.
Ubwa mbere bwobwo biragoye kuronka ababo muri leta kubera ko barafise amategeko bakorera ko yo kuba atari uwo ari we wese apfa gutanga amakuru. Hanyuma rero n'abajije gutanga nyamakuru si benshi ushobora kuronka, aha ndavuga nko mu gipolisi mu baganga naho nyine wanashaka baba abakora ibyabo cyangwa abikorera twabo cyangwa n'aba leta nyine usanga bigoye. Ari naje gituma mbere wanashaka je kurahora no mu biganiro kenshi nahise mu guza ndafata nkakora ubushakashatsi nkakoresha internet hama nka za bimwe n'ibindi ijya nino kubera ko iyo wizeye ngo mu biganiro zoronka batumire biza kurangira kenshi utashobora kubaronka.
Filipo Ngendakumana we akorera ikinyamakuru cyo ku buhingangurukana bumenye ikiriho ati ibimenyesha makuru bifise uburyo ibikoresho n'abakozi bake kubera ubukene bubirangwamwo nico gituma rimwe na rimwe bitangaza inkuru zituzuye.
Ingorane zirashobora kuva kuri aho tuzirondera bakubwira bati ingo tuziguhe ugaca usanga mu binyamakuru byacu ntidufise abamenyeshamakuru bakwiye bo guca biruka aho bakubwiye ngo uje. Harashobora kuba ari hamwe habiri canke hatatu. Ikindi naco ugaca usanga naho bafise bashaka kujayo ugaca usanga ntibafise uburyo imiduga yo gushikayo muri uwo mwanya.
Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe rigwanya ibiturire no kunyonora itunga ry'igihugu nawe nyene aramaze kubona ko mu rwego rw'abavugizi haragahaze.
Turabizi je ndi mu bantu bakunda gutumira mu madeba mu biganiro muri leta no kuri bacita ibiganiro ibyo mubimenye ntibashita ibiganiro dusanga turiko turavuga twababaza abajuru n'ariko bashobora kutubwira bati muri leta ntibigera baza niyo tubara tubuje mu twese tunabarondera mugabo twebwe tukumva umengo si ibintu byiza na gatoya kuko muri leta bagomba kumva yuko nabo bafite iryo tege kujyo kumenyesha.
Bugaga Gabi umuvugizi w'umukuru w'inama nkenguzamateka asaba abavugizi n'abamenyesha makuru kwibuka kwiyo migwi yombi ikorera Abarundi.
Icyo twifuza cova muri bino biganiro byatunganijwe ngahe Gitega nuko umwe wese yogira umwitwarariko w'akazi ajejwe umunyamakuru akarondera amakuru kandi mu buryo bukurikije amategeko kugira ngo abene igihugu bashobore kuronka inkuru babifuza. Hanyuma je naje nkoze akazi kanje neza nk'umuvugizi wanyeneteko mu kwina amakenga z'amateka nta mvo nimwe yoshobora gutuma ntaronka inyishumba umunyamakuru akeneye kuyibaza kugira ngo ashikirize abene igihugu. Twiteze ko umwe wese mu ruhara rwiwe akuri cyajejwe agikore neza udafise ubumenyi bamukarishuza ubwenge kugira ngo ashike kuri rwa rwego koko go kwitwa yuko ari umuntu akora umwuga kanaka umunyeshamakuru mwiza ufisa karanga mutima ku munyeshamakuru uri umuvugizi umenya ko uri umuvugizi kugira ngo ibyo byose byubake imitima y'abantu bakeneye kuronka inkuru z'ukuri
mu mashira hamwe karihiriza ubwenge abamenyeshamakuru n'abavugizi ngo barafise icizere ku bintu bigiye guhinduka baramaze gutanga inyigisho zijanye n'akazi ku buvugizi no kugene bashobora gutanga makuru canke bakayashira ku mbuga z'inzego canke narabavugira gucyo urondera makuru ayaronke bitamugoye
turabifurije amahoro n'umugoroba mwiza mwese